ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza n'ubutumwa cyaramanye mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 202 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha muri neza muri kumwe na Frederic Munikija. Abategetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande.
Twaryaga neza tukaryama neza, none buna niho bihindutse, bari no gusambura ibizu byose babiseye.
Uyo ni impunzi y'umunyekongo kazi iri mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande muri Uganda. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Perezida wa Rusia Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri Ukraine. Muri leta z'umwe za Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku kigo cyo ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Aya makuru yatangiye kuvugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri Ukraine.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ruzinduko arimo muri Kazakhstan, Perezida Putin yatangaje ko Uburusiya budafite umugambi wo gusenya Ukraine, ati si ngombwa gukomeza kuyirasaho za misile z'urubura. Nyamara kugerejo ku munsi wa kane wikurikiranyije, Uburusiya bwarashe izindi misile nyinshi mu mijyi nka 12 itandukanye ya Ukraine. Mu mujyi wa Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine zahishe abaturage batanu. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, General Mark Milley, yavugiye i Buruseli mu nama ya OTAN ko ibi bitero by'Uburusiya bishobora kwinjira mu rwego rw'ibyaha by'intambara. Asobanura ko Uburusiya burasa bwabigendereye kandi butarobanura abakuru, abato, abana no kubikorwa remezo bya gisivile. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko guverinoma ye izashyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha icyaha cyo gutera Ukraine no kugira ngo Uburusiya bwishyure ibyo burimo bwangiza.
Turagushimiye Thomas Kamirindi kuri inkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku gitero cya ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abagize komite uko ari icyenda, abademokrate barindwi n'abarepubulikani babiri, bose nta n'umwe uvuyemo, bemeje umwanzuro wo guhamagaza Trump agomba kubitaba agatanga ubuhamya yabanje kurahira. Uretse kumwumva, komite izamwaka n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu ibaruwa ndende yandikiye komite, Trump avuga ko icyemezo cyayo cyamuteye uburakari n'umubabaro kandi ko abayoboke be bateye Capitol ari Abanyamerika b'inyangamugayo bakunda igihugu cyabo, ariko ntavuga niba zitaba cyangwa niba atazitaba. Ashobora kwanga kwitaba. Icyo gihe komite nayo ishobora gusaba Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland, ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe, kumurega mu rukiko. Niwe wafata icyemezo cya nyuma. Amategeko ateganya ko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko ukanga kuyitaba gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari 1,000.
Urakoze Toma, muri Burkina Faso inama igihugu yatanguye ibikorwa byayo umunsi byo gushiraho umukuru w'igihugu unifata kibanza n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Iyi nama igomba kumara iminsi ibiri irimo abantu barenga 300 bahagarariye ingabo z'igihugu, polisi y'igihugu, inzego za gakondo n'amadini, societe civile, amashyirahamwe y'abakozi, amashyaka ya politiki, abanyaburkina faso baba mu mahanga n'abavanywe mu byabo babimpunze imbere mu gihugu kubera intambara z'abajihadist ziyogoza Burkina Faso kuva mu 2015. Ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu byafashe ibirindiro ku nzira zose zigana aho inama ibera mu murwa mukuru wa Gadugu. Kapitaine Ibrahim Traore wakoze kudeta ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize ntiyagaragaye mu mihango yo gufungura iyi nama iyobowe n'undi musirikare mukuru Colonel Major Celestin Compaoré. Colonel Compaoré yasobanuye ko iri koraniro rigomba gushyiraho itegeko shingiro ry'agateganyo n'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho w'umusivile cyangwa w'umusirikare. Muri iyi minsi abayoboke ba Kapitaine Ibrahim Traore barimo barakora amanama hirya no hino basaba ko aguma ku butegetsi, ariko we yavuze ko ashaka kwigira ku ruhande.
Dushimiye mugenzi wacu Thomas Kamilindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyahereye muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cya Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye mu icyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira.
Aba bashoferi bavuga ko ikigo gishinzwe imisoro mu Burundi kibategeka kwishyura amafaranga mu 30 by'amarundi uko binjije imodokari ifite plaque ya Kongo mu Burundi. Kubera iyi myigaragambyo y'abashoferi batwara imodokari zitwara abagenzi Uvira bajya Bujumbura byagize ingaruka ku bagenzi benshi. Bamwe muri bo bahisemo gukoresha za moto kugira ngo zibageze ku mupaka wa Kavivira, abandi nabo bifashishije za bajaje kugira ngo bagere kuri uwo mupaka kuko imodokari zitwara abagenzi zitakoze. Manirakiza Silas ni umuyobozi uhagarariye abashoferi batwara imodokari zikora Uvira Bujumbura. Twamusanze Kavivira na bagenzi bari guhagarika imodokari zitwara abagenzi ziva Burundi cyangwa zijyayo.
Ugambire tora turiha 75 mu mezi 3 hanyuma covid ibaye tubaratugarira turugara imodoka ntizasohoka ntizinjira twabura turi 30 minsi 14 mugabe iyo minsi 14 ntituyirangiza turashika hariya tumaze gushika tukagenda tukariha tugarutse bakayitwambura tugasubira muri Kongo mu gitondo kandi tugiye tukakata indi 30 none twe twasaba ati badufashe batusubirize ijya minsi 10 ijya minsi 30 minsi amezi 3 mu minsi 75 cyabure batugumize ku minsi 14 turihe 30.
Aba bashoferi bakoze imyigaragambyo bavuga kandi ko aya mafaranga basabwa atuma binjira mu gihombo nkuko bitangazwa na Nsabimana Silas umushoferi ukorera Uvira Bujumbura.
Winjiye ukaje mu Burundi ofisi plaque ya Congo baguca 30,000 ugarutse nyine bakukanyanganya kati d'andre subiye inyuma baguca 30,000 ariko nawe ukoresha transport ugushize imodoka none za propogisi waronka ayo mafaranga gute ntabwo wayabona. Ni kwa ruhombo na vesema mu boss usanga tani yurose n'abana bagaca barara inzara kugira ngo turonke ubuzima nuko baduha kate d'andre ya 3 mois bayitu hajyaje 3 mois twagira akoroheze na gatonyi bazi mwiri barabara warengana fontiere honye n'urangwanye fontiere n'uwimbira kugira ngo tana kate d'andre.
Nubwo aba bashoferi basabwa kwishura 30,000 batangazwa n'uburyo leta y'u Burundi idasaba ayo mafaranga abashoferi bafite plaque zo mu Burundi batwara abagenzi bava Uvira
mugabo zo mu Burundi ziraza zikariha dolari 15 bakamarita minsi 14 bakanayirenza no kwirenza mbese none twibwe ntidukora akazi kamwe kuki batubonera twebwe abakongomani ni kubera iki nibatureke natwe dukore nk'uko abandi bariko barakora hanyuma turihe ibisabwa n'amategeko.
Twashatse kuvugisha ikigo cya Ober Office Burundi de Recette ntibyadukundira ariko kuva ku mpaka wa Gatumba kugera Bujumbura abashoferi bagenda bereka ku polisi mu mwanda ko bishuye amafaranga. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
aba kinguza amateka baserukiye Burundi mu nama igira 145 ihuriro ry'abashinga amateka ku isi barifuza kubahiriza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'Burundi n'u Rwanda. Ni inkuru twateguriwe mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Jean-Baptiste Nicomyiza.
Biturutse kuri coup d'etat yaburijwemo mu Burundi mu mwaka w'2015 umubano w'iki gihugu n'u Rwanda wabaye mubi mu buryo butandukanye. Icyo gihe Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu ibirego u Rwanda rwahakanye. Hagiye hagaragara kenshi intumwa z'ibyo bihugu zititabira inama mpuzamahanga zaberaga muri kimwe muri ibyo bihugu. Cyakora hashize iminsi ibi bihugu byombi bigerageza kunoza umubano. Kuri ubu Rwanda ruri kwakira inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi, Burundi nabwo burahagarariwe muri iyi nama. Ubu bwitabire buje bukurikira urugendo rw'umukuru wa Sena y'u Rwanda aherukamo mu Burundi mu mpera z'ukwezi gushize, ubwo yari yitabiriye inama y'umuryango wa za Sena zo muri Afurika n'ibihugu by'Abarabu. Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi, Cyriaque Nshimirimana, avuga ko ibi ari ikimenyetso ntakuka kw'ibihugu byombi biri gukora iyo bwabaga mu kunoza umubano.
Mu minsi yazo twateguye inama ya ASECA, Association des Sénats des Chura et Chambre Kivara zo muri Afrika no mu bihugu by'Abarabu. U Rwanda rwaraje ruserukiwe ndetse n'umukuru w'urwego rwo hejuru urongoye inama nkenguza amateka y'u Rwanda. Uyu munsi haje inama ihuza amanama ashinga amateka yo ku isi. Burundi nibyo natwe twaje urongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka. Yinyweso nivyo nyene.
Jacqueline Nzigamiye nawe uri mu bagize Sena y'u Burundi uri mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi kubera mu Rwanda, havuga ko kuba harabaye ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda bidakwiye gufatwa nk'ibikwiye kubaho iteka ryose.
Delegasiyo y'abantu bavuye i Burundi hano mu Rwanda, u Rwanda rwatwakiriye neza cyane, twarabinezererewe kandi turashima. Nibisanzwe ko abantu babana hatabura utuntu tubaza duto duto tugorane dushika tukabaho, mbe ndetse n'abavukana mu ndimwe harabaho utubazo kandi kutubayeho ntibigumaho imyaka yose.
Ahereye ku ntambwe imaze guterwa mu kunoza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko iyi ntambwe ikwiye gukomeza hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage.
N'umunsi ko tugeze ku ntambwe by'ukuri tubona ko ari nziza, duhamagare tuyikomeze. Tuyikomeze abanyarwanda barabe ntagishoza cononera Burundi giturutse mu Rwanda, bakibonye kare bakimenyesha abarundi nabo barabe ntagikiza cononera u Rwanda cat giturutse Burundi bakimenye kare bakimenyesha, kugira ngo byukuri dukomeze umubano mwiza abende igihugu bacu batekane, kuko inyungu ya mbere indongo zirondera ni inyungu y'abene igihugu. Abene igihugu bacu nabo bakeneye kwisanzura, kineye kwisanzura akabaho mahoro. Yakeneye wakeneye kujya kuramutsa kamuramutsa nta kindi.
Mu rwego rwo gukomeza umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuri wa gatanu Perezida wa Sena y'u Rwanda Augustin Yamuremye yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri b'u Burundi, abashimira kuba baritabiriye iyi nama 145 y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera i Kigali mu Rwanda. U Burundi n'u Rwanda kuvaho bitangire kubyutsa umubano, hagiye habaho inama zitandukanye mu rwego rw'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Mu rwego rw'imihahiranire kuva tariki 30 z'ukwezi gushize, u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda. Jean-Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Muri Uganda abatetsi mu karere ka Gisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'Abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande. Bavuga ko mu mpera zo ku kwezi kw'icumi impunzi zose zitegerezwa kuba zaravuye muri iyo kampi. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari Uganda.
Ibihumbi by'impunzi z'Abanyekongo zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande zatangiye gusubira mu ngo zabo muri iri teritwari ya Rucuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zari zarahawe kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa cumi kuba zagiye mu nkambi zisanzwe cyangwa zigataha. abayobozi mu kigo gishinzwe impunzi muri Uganda bavuga ko inkambi y'agateganyo ya Nyakabande yateguriwe kuba inkambi y'agateganyo aho impunzi zakirwa kandi zikandikwa zigahabwa ubufasha bw'ibanze mbere yo kwimurirwa mu nkambi nini ziri imbere mu gihugu kure y'umupaka. Bavuga ko iyi nkambi idafite ibikoresho byo kwita ku mpunzi igihe kirekire. Amabwiriza gukura impunzi i Nyakabande yatanzwe na Minisitiri wungirije ushinzwe impunzi mu mpera z'ukwezi gushize. Ayo mabwiriza ubu yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze. Shafik se kandi ukuriye umutekano mu karere ka Gisoro ni ukuriye icyo gikorwa.
Rwaki obyumbo butubugiyeho kubanga nako zo mwezi ziweddeyo.
Ati turi gusenya ayo mazu yashyiriweho igihe gito kuko igihe kirageze. Basigaranye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo bave aha hantu, bityo rero tugomba gutangira kubereka ko tutabakeneye hano. Bisi zirahari zirategereje kubashaka kuja mu nkambi nka Nakivare, n'abadashaka kujayo bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Rero kubagenda duhita dukura ihema baryamagamo, bivuze ko n'ibiryo bahabwaga bihita bihagarika.
Groupe eno enako za mwezi wedde ko emere kijyawo
bwana se kandi yongeho ko hashize amezi make nta mirwano ibereye mu bice byinshi impunzi zahunzemo muri Congo. Avuga ko ibyo bitanga icyizere kuri bamwe mu mpunzi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi zafashe icyemezo cyo gutaha zisubira mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za mama 23 ribabaza niba badafite ubwoba bw'umutekano wabo.
Twaryaga neza tukaryama neza, noneho niho bihindutse, bari no gusambura ibizu byose babiseye.
Noneho wahisemo gusubira ho Kongo ya Bunagana, niho waruvuka, niho ukomoka?
Komokera muri Cyanzu.
Muri Cyanzu? None icyo wahunze icyo gihe ubu ngubu wibwira ko cyarangiye?
Nako turi kubona kahize ndi kagandi masasu bari kugamba sasori. Ni ukwemera ikizaba kikava, none twakora
na M23 urabafasha ahantu bari muri za Bunagana za Cyanzu, ntabwo mubatinye?
Twabatinya gute? Twabatinya.
Kubera iki mutabatinya kandi ari nyeshyamba atari abasirikare ba Leta?
Oya, ntatwabatinya. Turi kuvuga rumwe turi bamwe, nta kibazo.
Twe twanumvishe dushaka kunataha, none si ko nta muntu wangaga iwabo, twajaga guhinga mu rugo no mu Kongo. Ntasaba turyo tureba yuko nta masasu ko twumvaga, none ngo reka dutahe.
Mwizeye ko umutekano ugiye gukomeza nk'uko bimeze ubu nta masasu avuga?
Bo twamaje nko kubyizera, kuko twahingagayo abasirikare, duhingagayo abasirikare niko batuyomberaga. Ubwo ni ukuza tukaganira neza, nta n'ikibazo, nta kibazo basi.
Hafi ya Nyakabande ubucuruzi bwari bwatangiye kwiyongera cyane cyane mu bacuruzi biryo, kubera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi byaguraga ibintu byose ku masoko, mu maduka no muri resitora. Bamwe muri abacuruzi babwijwe rya Amerika ko ubucuruzi bwabo bugiye guhomba
ko kuva impunzi zaza kageje yo gutera imbere, ariko numvise ko bari kuja gukinga ikampu ya Nyakabande. Nje nkanje ukora business hano ku cyapa, nababaye cyane kubera bavuga ku senta. Bakeraga baraza kumbagira mu cyayi, agatogo mu gitondo ku manywa n'umugoroba, na chapati bakazigura mu bwinshi.
Ibyo ducuruzaga mu business ibyo twagizemo inyungu.
Nyamariwe arashimira ko impunzi zigiye, kuko ngo zari zaratumye ibiciro by'ibintu bizamuka.
Ibiciro by'ibintu na cyane cyane nk'ibyo kurya hano mu Nyakabande wacu byagiye hejuru cyane. Haruse na Kampala byarakomeye. Nicyo mvugiye ngo mu buryo bw'ubucuruzi abacuruzi bo barishimye kuko babaga bari kubona agasente, ariko ndatekereza ngo impunzi nizimara kugaruka iwabo izindi zikaja mu kampusi, ubundi hano ibiciro by'ibyo kurya biragabanyukamo, ubundi abaturage bashobore kugira ukuntu ko bakoroherwa guhaha.
Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bivuga, kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu barenga 100,000 bahungiye muri Uganda baturutse muri Congo. HCR ivuga ko muri iki gihe umubare w'abahunga wagabanutse cyane. Uwo muryango unavuga kandi ko nubwo impunzi nyinshi ziyemeje gusubira iwabo, umubare munini wazo nawo wemeye kuja mu nkambi z'impunzi ziri imbere mu gihugu nka Nakivare, Rwamwanja na Cyaka. HCR inavuga ko byari bihenze cyane kwita ku mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo, kuko hatagenewe kwakira impunzi zimara igihe kirekire. Nibutse ko nubwo hashize igihe hatumvikana urusaku rw'amasasu muri teritwari ya Rucuro, imigambi yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro yashyizweho n'inama y'i Nairobi ku rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ntacyo yari yageraho, nubwo bikivugwa ko hazoherezwa ingabo z'ibyo bihugu guhagarara hagati y'inyeshamba n'igisirikare cya Leta mu gihe ibiganiro bizaba biba. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mugihe isi yose uyu munsi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge, ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa mu Burundi BBN kivuga ko hakiri inzitizi nyinshi muri icyo gisata ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibinyobwa biba byahinguwe. Ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu Burundi ntikiratera imbere nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN Severes Ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge.
Mu bisanzwe ubu gikorwa turiko turakora, iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge ntikiratera imbere cyane, ariko turiko turagerageza kugira ngo tujye ku rwego rw'abandi shore kukonvalora. Niko inamba mizela chani ni tunamaze kuzivuga na wishi zifatia kutame ya kwa wanjo. Pili ni njubu zina nengeno kuchuwa iliza.
Sindayikengera yanamenyesheje ko bafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ibyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika, aho yashimikiye kubahingura ibidandazwa bijanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cyane cyane by'umutobe hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa.
Ibintu bahingura cyane ingene bibikwa, ikibazo cya ambaraje ikibazo gikomeye bose, ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihinguwe. Rero ikintu tumaze kubona gahiwa nuko abantu abenshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifungurwa, kenshi nta bumenyi buhagije bafise bwo kugira ngo bashobore kubona ko ikintu gitekewe neza cyangwa kigize neza. Turiko turakora ibyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu.
Icyo kigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plastike mu gufunikamo amavuta yo kurya bitemewe, ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika banimwe abahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta.
Kuvuga bamwe bamwe bayabika nko mu binogo baba barimbye nko mu mazu, hama abandi nabo bakayabika mu mapipa, abandi nabo bakayabika mu marodipe.
Kuko sabaza bose bashobora guterura ibido, rero wa muntu nawe yarakeneye kugura amamesa makeya nimba reka ajya gacupa gatoya gakinjuru gatoya cyangwa igihe rukinjuru rininiya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramo. Ajya amasashero nako bayakuye, bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashe.
Abo banyagihugu basabye Leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramo abakiriya babo kuko bobo badafise aho bobivana.
Iyo twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atangese bishobora kugira ante gutera
isaba ko dukirirwa gufasha umugabo yaruteguye kimwe cy'ubundi ko twosumiramo gukura amako dukacu turadufasha nko kugura mutuvuca
woca dufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane
ntawo kwa umugambi wa Leta, ariko twosaba ko yoca ishiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Ikigo BBN kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo macupa. Severes Ndayikengera, umuyobozi w'ico kigo, amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu Burundi birimo imashine zibiri. Kuba Burundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge, ico kigo kimenyesha ko kidazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashigwaho muri iki gihe. Ico kigo kandi canamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe, aho nerekanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikogwa mu buryo budakwije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Mu Burundi umunsi wahari ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya 18 ku kwezi kw'icumi umwaka w'2022. Thierry Yves Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ikira hirya ni kumata.
Ngiye gera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duri bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka man
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi yapa papa shofe twigende Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Muri kamera bamenye kumviza iradio hijwe ya Amerika nkuko muvyumvise naho kaziki naho ni mamanya wa makuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Jean Claude Nyandida
Mu mpira maguru ejo wandi ku cyumweru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya n'umukino wo kwishyura mu ntera ya kabiri mu rugendo rwo guhatanira igikombe kimuza mashyiramwe mpira maguru muri Afrika ku bwa Confederation uyu mukino uzabera mu mujyi wa Benghazi muri Libya umukino ubanza wari wabereye kuri stade Huibutare kwa gatandatu cy'umweru gishize AS Kigali na Al Nassr zari zaguye miswi izinganye busa ku busa ikipe izakuramo indi hagati y'amakipe yombi izahita itombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe Ikipe ya mbere iwayo Ligue des Champions tukina umupira w'amaguru kandi mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 iratangira umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Mali mu ntera ya kabiri y'urugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu kizakinirwa muri Maroc umwaka utaha umutoza w'ikipe Yves Rwasamanzi yamaze guhamagara abakinnyi azifashisha mu mukino ubanza hagati y'u Rwanda na Mali uzabera kuri stade Huibutare kwa gatandatu y'icyumweru gitaha umukino wo kwishyura uzabera i Bamako muri Mali ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 Mbere yo kugera kuri iyi ntera ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 23 yabanje gukuramo ikipe y'igihugu ya Libya yari Claude Munyandinda I Kigali
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ice bikuru bikuru byabize amakuru twabye ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa misile muri Ukraine twabwiye kandi ko muri Leta Zunze Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko barakora itohoza ku gitero cyo ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri cyo gitero twabwiye kandi ko muri Burkina Faso inama y'igihugu yatanguye ikorwa byayo uyu munsi byo gushyiraho umukuru wa leta n'ifata kibanza twabwiye kandi ko twabwiye kandi ko muri abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cya Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zija I Uvira I Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa no Burundi uko binjiye muri ico gihugu twabwiye kandi ko abakenguza amateka baserukiye Burundi mu nama igira 145 y'ihuriro ry'abashinga amateka ku isi bifuza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza mubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda iyi ni nkuru twabwibwa ko abatetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya cy'igisagara kimwe cyo muri Uganda Inshuti mwese rero twamwadutse amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatwe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu byo kuri isaha turashimiye Engineer Joe yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufasha kugeranya ibiganiro turashimiye bagenzi bacu bafashije kugira ngo amakuru twateguriye abashikire turabashimiye namwe inshuti mwese aho muri hose ku kanya mwatoye kugira ngo mugatora ijwi rya Amerika mu biganiro vyayo turabashimiye rero turabifuje kandi umugoroba mwiza mubandanye mutekanirwa mu byanyu no mu banyu mugire amahoro nijoro giza mwese